Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kane gerekereza rya 21 Kigarama umwaka wa 2023 njuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe turabaramukije tubamenyesha ku ire rya sango ry'amakuru mu Kirundi aza kuba agizwe n'izingingo nkuru nkuru. Hari umusore yaraye yitabye Imana biturutse ku mahiri yakubiswe n'urwaruka rw'imbonerakure ni hariya muri komine Giharo mu ntara ya Rutana, bakaba bamugandaguye bamwita umusuma ibyo abo mu muryango wiwe bamirira kure, abo mu muryango we bagasaba nyabuna yuko amatohoza yoba bagakubitwa intaye mu gahanga. Ikena cy'urutavana ko gigitoro gibonekeza mu gihugu ngo nta kindi riva ko atari uko igihugu gikenye amafaranga y'agaciro. Ibyo byemangwa n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantale Nijimbere, akaba yabivuze kuri uno wa gatatu igihe yariko yishyura ku bibazo by'abakenguza amateka. Makuru ajyanye n'ibidukikije, imiryango igera ku 56 yo muri zone Tura ni muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga iri mu Kangaratete biturutse ku mvura nyinshi yaguye kuri uno wa gatatu igasambura amazu yabo. Abanyagihugu basaba kuronswa imfashanyo y'ibisakazo. Aya n'ayandi ni mu kanya, ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Turasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu gisata kijyanye n'umutekano. Umusore azwi ku izina ry'itagirano rya Yosua yaraye yishwe akubiswa amahiri n'urwaruka rw'imbonerakure. Ibyo byabereye ku musozi Butezi ni muri komine ya Giharo hariya mu ntara ya Rutana. Abo bamugandaguye bakaba bamugandaguye bamwita yuko ari umusuma ibyo abo mu muryango wiwe bamirira kure, ahubwo bagasaba amatohoza kugira ngo abakoze icyo caha bahanwe. N'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Amakuru ava muri komine Giharo amenyesha ko byose byatanguye ku mugoroba w'ukuri uyu wa gatatu heze, igihe uwo yitwa Yosua yaragiye imuhiri we w'ipantaro yari yemeye kugurisha n'undi musore. Bagiye bageze mu nzira, umusore niho yamuhinduka mwageza ko amwivye amafaranga, baca batangura gushwana. Niho uwo musore yaca atabaza imbonerakure nazo zica ziza zitazambaye zifata Yosua ziramukubita amahiri amaguru n'amaboko aboheye umugongo, bakaba bamukubita mwageza ubusuma. Ayo makuru nyene amenyesha ko kandi mu nyuma ababyeyi n'abavukanye ba Yosua baje gutabara, mbere bakavuga ko banariha amafaranga bariko baramwageza kugira bareke kumukubita, ariko byabaye iby'ubusa nabo bagomba nyabuna gukubitirwa hamwe na Yosua. Izo mbonerakure zibonye ko bakubise ashobora gucikana umwanya wariwo wose, baciye muterera impande y'irembo iwabo barigira, akaba yahavuye acikana ashikanywe kwa muganga. Uruganda rwa Hadinza mbagateka kawe twarondeye kuri telefone abarungiwe imbonerakure muri komine Giharo, ariko ntitwashoboye kubaronka. Twamenyesha ariko ko imbonerakure zo muri komine ya Giharo atari ubwa mbere zigandagura abantu zikoresheje amahiri. Amakuru ava Giharo yemeza ko kuva mu mwaka w'2020 izo mbonerakure z'Igiharo zimaze kugandagura abantu 6 zibakubise. Umwaka wonyine hakaba hamaze kugandagurwa abantu 4 harimo n'uwo Yosua yaraye agandaguwe.
Arakoze Bonfils Niyongere. Dutandukira amakuru yacu mu bijanye n'ubutunzi. Ntibikunze kuba kenshi ko leta yemanga ibibazo bimwe bimwe, ariko umushikiranganji w'ubudandaji we yaraye yemanze ko igihugu gikenye amafaranga y'agaciro. Marie Chantale Nijimbere avuga ko icyo aricyo gituma nyamukuru hari kena ry'urutavanako rw'igitoro. Uwo mushikiranganji yabivuze ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka harejo ku munsi wa gatatu, aho yongeye ko no mu nteguro zo kuzana icyo gitoro harimwo inzitizi. Marie Chantale Nijimbere.
penagigi toro hano mugihugu cacu Burundi ikunda kwibonekeza riva ahanini ku bukene bw'amafaranga mva makungu adakwiye kuko yaba twari dufise amafaranga mva makungu akwiye koguze co dukoresha ku mwaka wose canke amezi atandatu tukagura n'ico tubika mu bigega by'inteka kazoza ivyo rero ku bukene bw'amafaranga mva makungu ntibudufasha ntibunadushoboza gushobora kugura igitoro twifuza hano mugihugu cacu Burundi dushobora gukoresha uko tuvyifuza kigira kabiri no vuga ni mu ma procedure ama procedure kuko nayo nyene muri ibi bya approvisionnement ku bidandazwa dukura ku masoko mpuzamakungu bisaba yuko haba mu kugira amakomande haba mu kubituma ko tuba amaso ku buryo ata procedure ishobora gucererwa umunsi umwe cyane iminsi ibiri murave la logistique yo gushikana igitoro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hagize agatirigana na gato muri procedure ibyo bica byiyafekta kuri approvisionnement y'igitoro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi igitoro kiraza mugabo kikaza kidakwiriranye n'ibyo abene igihugu twifuza n'imiduga ihari hano mu gihugu cyacu Burundi kugira yoshe shobore kunywesha ku mastage muri ico gike kiza ni naho mubona ko hariho abagirirwa amahigwe bakaronka n'abandi byanka kuko amastage yose mu gihugu cyacu Burundi ntashobora kuba servie
yari Marisha Antare niji mbere umushikiranganji ubudandaji muri leta y'u Burundi tumira mate duce dutandukira igisata cy'ibidukikije
yamenyeshe rw'abarundi bakorewe ibyaha biriko bitohozwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ko bashobora gukurikirana ubwabo ibikorwa by'iyo sentare mu gihe babyifuza bikorwa gute hariho fishi yuzuzwa iyo nayo yuzuzwa n'uba yasabye gukurikirana ubw'ibikorwa by'iyo sentare ariko abanza guhabwa inyigisho zinonosoye kugira ngo ashobore kuzuza neza iyo fishi izo nyigisho zitangwa n'abakozi b'iyo sentare sentare izoheza yonyene yihitiremwo abizowe uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa byayo iyo fishi iri ku rubuga rw'ubuhinga ngurukana bumenyi page web rw'urubanza rw'uwitwa Abd al-Rahman page web Affaire Abd al-Rahman mu gifaransa amashyirahamwe CPI na SOS Torture Burundi niyo yahinduye iyo fishi mu rurimi rw'ikirundi azanafasha ababyifuza kubera ko ingene iyo fishi yuzuzwa n'ingene irungikwa mu gisata cya sentare mpanabyaha mpuzamakungu cyabigenewe
mugisata cy'ibidukikije imiryango ishika 56 yo muri kumutumba mihigo agacimbiri birungo ni muri zone tura komine giteranyi iri mu ntara muyinga niyo iri mu ngorane kuva kuri uyu wa gatatu bivuye ku mvura nyinshi yaguye abanyagihugu basaba kuronswa imfashanyo y'ibisakazo n'ibikoresho byo mu nzu bimwe bimwe iyo mvura ikaba yasambuye amazu amabati yose araguruka ayandi mazu arabomoka nkuko vyemezwa n'amakuru ava mu bajejwe intwaro kuri uyo mutumba Pierre Gahungu
imiryango irenga 50 igizwe n'abagabo 25 n'abagore 51 bo mu gacimbiri bibungo umutumba mihigo komine giteranyi mu ntara ya muyinga niyo isaba imfashanyo y'ibisakazo by'amabati inyuma yaho imvura ivanze n'umuyaga yaguye ku muhingamo kuri uyu wa gatatu ibabumureye amazu n'ibikoresho bitandukanye byari muri iyo bikononekara nkuko amakuru ava ku mutumba mihigo avyemeza iyo miryango yose ikaba yaciye gusaba indaro mu babanyi yose hamwe amazu 56 yaravuye ko ibisakazo ayandi 9 arasambuka iyo mvura yarahitanye kandi imirima y'ibitoke ingana n'amahegitari 15 ibigori amahegitari 31 ibiharage amahegitari 27 ibipimo vy'ikawa biri ku buringanire bwa hegitari zirenga 4 imirima y'imyumbati ingana na hegitari 12 n'igice hamwe n'ivyamwa bitandukanye biri kuri hegitari imwe n'igice abo banyagihugu bahuye n'akaga bagasaba abajejwe intwaro mu ntara ya muyinga kubasabira imfashanyo yihutigwa kugira ngo baronke ibisakazo hamwe n'ibindi bikoresho byo mu nzu tubibutse ko mu ntango z'uno mwaka imvura nyinshi yaguye mu mazone ya Masaka na Ruzo yari yononye ibintu byinshi muri iyo komine nyine yagiteranye
tuve mu ntara ya muyinga dukubitire mu ntara ya Rumonge aho havugwa imyidogo y'abanyagihugu bari muri komine Rumonge abanyagihugu bavuga yuko kuva kuri uyu wa kabiri uheze bugariwe amabombo y'amazi rusange kuko bishyurwa amahera bari batarishe mu kiringo cy'umwaka urenga. Abanyagihugu bemeza ko ayo mahera naho bariko barayakwa. Umushikiranganji wa mbere yatanze itegeko mu mwaka uheze w'2022 ko batosubira kurihishwa kubera ikiza cya COVID-19. Inkuru tuyibaze Olivier Gakima.
Abo banyagihugu bavuga ko kuva ku munsi wa kabiri uheze bagiye babona amabombo bavomamo amazi yugagwa basabwa kuriha amahera y'umwaka urenga. Bavuga ko batavyumva kuko babaturumbukiye, kandi umushikiranganji wa mbere yari yavuze ko batosubira kurihishwa amazi hari mu mwaka w'2022. Umvirize umwe muri abo banyagihugu.
Kuva hasohotse itegeko ry'umushikiranganji wa mbere kuva mu gihe cya korona muri 2022, aho itegeko rivuga ko amazi yose yaba ay'abanyagihugu yaba amarobine publique badasubira kuyarihisha ay'amarejie communale. Hanyuma rero kubica gihe bashobora guhagarika bivuze gutoza amahera y'amazi hari hazi ikiringo cy'umwaka hafi n'amezi atandatu mbwira hafi umunani mbere yo hacyo hasohoka itaje communale kivuye muri regi communale isohoka abantu bose ufise ibomba ikagira ku kontere iharura amazi baca mutoza 120 ufise kontere nawe iharura amazi nawe baca baharura bagaharurira ku myaka 2 itegeko ryasohotse ku munsi wa kabiri bashobora kuzana ayo makitasi ku bantu bose bafite amarobine n'abatagira amarobine kuva ku munsi w'ejo bacatangura gucira abantu.
Iyo ngingo ifata abanyagihugu baba mu burere butandukanye bugize komine Rumonge. Babajije uwujejwe igisata c'amazi muri komine ababwira ko itegeko ryavuye hejuru, basaba ko bibaye ngombwa ko bariha ayo mafaranga botuma bariha make make aho kugarirwa amabombo.
Abantu bari mu myidogo irasanzwe uhereye ahantu bita mu mbuga mu Kizuka ukaja mu Kagongo kuca ku Rutumo mu Minago ku Musave n'ahandi n'ahandi mu burere bwigize komine Rumonge. Tubajije utwarariye iki kominale umufasoni bita Hakizimana Francine, tumajije n'ibyo bintu yavuye mu itegeko ryavuye hejuru nibi rimwe bari gufata bati ayo mahera nibo barayakoresheje bakabaha amatarashe kugira bayarihe hatabayemo guca babacira amazi abantu.
Kuri iyo myidogo yose uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe ntitwashoboye kuronka musitanteri wa komine Rumonge kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Arakoze Olivier Gakima. Nta mutegetsi n'umwe ari kuriwe gutoza amafaranga abanyagihugu yitwaje ngo nayo kurangura ibikorwa ibinabiriya. Icyo gikorwa cagenewe ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagiso OBER, ibyo bikavugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcel. Inyuma yaho buramatare w'intara ya Cankuzo asohoreye urwandiko rutegeka abanyagihugu bose b'iyo ntara gutanga intererano yo gutegura ikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu kizosozera uno mwaka. Faustin Ndikumana avuga ko buramatare w'intara ya Cankuzo yaho nyanza amategeko harimo n'itegeko ryo kurwanya ibiturire. Faustin Ndikumana:
twagomba gushira kwiyamiriza twivuye inyuma ingendo y'abategetsi bafashe kuza baratoza amahera mu Barundi mu banyagihugu menshi atabitaze tangwa takintu na kimwe afatiye ko bagatora ngo hagira tozwe iki nta raporo bazotanga ingene yakoreshejwe. Muri ubu kene hoho umuntu akazwa ngo atoza amahera mu bantu niki nibintu bigwagara ubwa mbere mu itegeko rigwanya ibiturire ingendo bene iyo irabujijwe infrastructure zirabujijwe gutoza amahera gutoza amanda arenze amategeko gutoza amahera atawo yanditse itegeko ryo mafaranga ikoresha ku mwaka riraza. Nicyo gituma twagira dusabe guverinero w'umucahuzo iyo ngendo ayihagarike gutoza amahera mu bantu, kandi twagira tumubwire neza yuko muri bije y'igihugu ubu hari amafaranga yagenewe ivyo bikorwa mu mafaranga leta izokoresha umwaka hari amafaranga yagenewe ibyo bikorwa byo gushimira Imana icyo bita repire d'action de grâce. Biri ayo mafaranga arimo sinumva rero ngene amafaranga arimo yagenewe icyo kandi yatanzwe nawe Barundi nyene mu mataxe batanze barakase ku mishahara amakori barayatanga ayo nyene niyo yavuye nawe ucusha urutoze ayari. Iyo ngendwe guhagarara kuko kenshi irajamwo n'ibintu byo kwinyegeza abantu basanga baranyumije amatungo batwaye amahera y'abantu bidasiguritse n'ibiki bamwe bakitwaza mu bikorwa by'iterambere biriko birakorwa ugatusanga bariko baranyuruza amafaranga. Ibyo rero bikwiye guhagarara kandi turasabye ko nabategetsi bo hejuru bo bihagarika bakabuza abo bantu bitatse dozere ngo dukwerekana ko bakunze ibi mugabo ari gutoza amahera atawifatiye I proverse yonyine na personalité juridique fisse.
Ni kuri iryo jwi rya Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parseme duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwahisemo radio inzamba agateka kawe naho butaha.